Ndabahaye ikaze murano makuru tugira tubashikirize cyahera ku ngingo zikurikira myaka 32 rarumanye uwaharaniye demokrasi president d'Amerika Ndada yagandaguwe mu nkuka ya misa yo kwibuka Musenyeri Jabe Banshimiusa mungere mukuru wa diocese inkuru ya Bujumbura akaba yasabye abantu kwirinda akarenganyo no kwirinda gukora ikibi kugira ngo bakurikize iragi rya Amerika Ndada ye Naiba nkuru y'igihugu Berube ihamagarira abantu baje mu mashira hamwe yo kuziganya no kugurana na bemerewe inyungu runaka ku kwezi ku motahe baba bashidemwo kuba magabo kuko amategeko yo avuga inyungu itarenga indwi kwijana naho nyene mu mwaka wose ni abantu bashika ku 815 nibo baturutse ibitaro by'akarere by'ingozi mu kiringo c'imyaka 4 ibiti ya makenga bamwe mu bashinga amateka idonido ni mukanya Alphonse kubw'Imana n'imbwa bw'ivyuma sagwe kazi ndasiye kubaha ikaze murano makuru ibitigiri by'umurengera by'abagwayi batoroka ibitaro mu bisata bivura abakenyezi n'abana hamwe n'abakenera ubuvuzi bwihuta bita urgence byo ku bitaro by'akarere bya Ngozi byateye impungenge abashinga amateka b'u Burundi ibyo byashikirijwe kuri uyu wa mbere mu gihe hariko higwa icyegeranyo cya nyuma cy'isuzuma rijyanye n'ingene ibyo bitaro bikora mu cyegeranyo cya sentare gihejwe gukurikirana n'amatungo ya leta akoreshwa berekana ko hari abagwayi bashika ku 815 baturutse ibyo bitaro mu kiringo cy'imyaka 4 gusa umuyobozi w'ibyo bitaro bya Ngozi hakaba asigura ko iryo toroka ry'abagwayi ryavuye ahanini ku mafaranga baba basabwe hamwe no gukorana nabi kw'abakozi bamwe bamwe baba bakoze mu ijoro n'inkuru tubaza mugenzi wacu Alex Ndayisenga
mu byagaragajwe na sentare igejwe gukurikirana ingene amafaranga ya leta akoreshwa nk'uko biri mu cyegeranyo ntabanduka cy'ingene ibitaro by'akarere bya Ngozi bikora harimo ko mu bijyanye no gukoresha abakozi mu madosiye 58 yasuzumwe amadosiye 9 y'abakozi bakorera ku masezerano hamwe n'amadosiye 11 y'abakozi bakorera ku rwego rwa leta ngo ntiyari yuzuye neza nk'uko bitomogwa n'ico cyegeranyo ikindi kigaragara kijyanye no kuntu serivisi zimwe zimwe z'ubuvuzi ngo zidatunganywa neza ngo kuko hari bisata bimwe bimwe by'ibitaro bidafise abakozi bahagije kandi bubahiriza amategeko muri ico gisata nyene haravugwa ingorane ijyanye n'abagwayi batoroka ibitaro batarishya amafaranga ivyo bivugwa mu gisata kivura abakenyezi ikivura abana hamwe n'ababa bakeneye ubuvuzi bwihuse aho bakerekana ko abagwayi 815 aribo batorotse mu kiringo cy'imyaka 4 ivyateye amakenga bamwe mu bashinga amateka umushinga amateka Dieudonné Bizimana amakenga yiwafatiye ku kugene ibitaro biba bifise abakozi bajejwa abagwayi ariko bagatoroka
ibituma ibitaro bitakaza amafaranga menshi cyari gushobora gukoresha mu kwikenura muri 2002 mu gihe umugwayi agishika mu bitaro abari bien identifié baba bazi yava hari kuba abantu barakurikiranywe bakarondezwa kuko inzego zose zirahari kugira ngo baheze barihe amafaranga bafitiye ibitaro ikindi hategezwa kuba harabonetse raporo yababigizemo uruhara bagahanirwa ko gusamara
ku ruhande rw'umushinga amateka Floribert Nzambimana we ntatahura igituma abagwayi bo mu gisata cy'abana batoroka kwa muganga akibaza ko ibyo kuvugwa ku buntu byo byarahagaze
bavuze yuko hariho amakade vazio bino bitaro bavuze amaservisi sirtu nka pediatri tuzi yuko aho havugwa yo cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 nibo benshi cyane bariyo abo nabo tukaba tuzi yuko umugambi wa FPP kabira fite deswe bavugwa batarishe bega baheze bakaca baje gutoroka gute ikosaba ko twarangira umuco
yishura kuri ayo makenga y'abashinga amateka umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine baradahana avuga ko agiye gukurikiranira hafi ibibazo biri mu bitaro by'akarere bya Ngozi cyo kwimwe n'ibitaro n'amavuriro bya leta kuko ngo ingorane zitabuze
tubiravye turabona yuko izi faiblesse relevé par la cour des comptes pour l'hôpital régional de Ngozi ni faiblesse zari zimaze kuwa relevé par la cour des comptes ma hôpitaux atari make nico gituma twashizeho mu ikomine un service d'inspection technique de la santé kugira ngo baze barakurikirana ishigwa mu ngiro hakirikare y'ibi bibazo abantu bagira uruhara mu gutorokesha abantu ako nakazi ka misi yose kabayoboye ibitaro turibaza ko bagikoreye ko hasigaye ko tuza kuverifya kuko bari bahawe intumbero yuko bashira mu ngiro kosogwa amarekomandasiyo yose bahawe na cour des comptes mu bisanzwe aba batoroka ibitaro nabana barenze imyaka 5 aba rero batoroka nabana batari muri gratuite deso
ubijyanye n'abagwayi batoroka ibitaro batari cy'amadeni yabo inyishi iva muri ibyo bitaro by'akarere bya Ngozi ivuga ko batoroka hanini kubera amafaranga menshi baba basabwe ukwitwararika guhe kubijyanye n'abacunga umutekano kuri ibyo bitaro hamwe n'uruhara rw'abakozi bamwe bamwe bashinzwe gucungera abagwayi mu ijoro
Arakoze Alexi Ndayisenga no makuti abandanize mu gisata cha politike abarundi basabwa kwirinda akarenganyo kwirinda gukora ikibi no kugengerana kugira ngo bakurikize iragi rya Amerika ndadaye iharaniye demokrasi nakamo ka Jave banshimiye ubusa mwungire mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura mu nkuka ya misa yo gusabira yonjungu ya demokrasi kuri uyu wa kabiri kuri cathedrale Regina Mundi Jave banshimiye ubusa akaba yongera ko abarundi bo menya ko basangiye gupfa no gukira bakamenya kandi ko ukoze ikibi wese kigira ingaruka mbi ku bantu bose tumutegabire
abansi baramwishe barabishe mugabo iragi basize bya demokrasi riracari ingira kamaro ntihagira bari deha kumbure mbere tworiteze imbere yo dushikana ku mahoro no kwitera mbere nyabyo kuko iyiteka rya zina muntu wese byubahirijwe bigatezwe imbere ibonetse byose bigasangirwa mu mahoro kandi bigakwira bose amahoro abayiganje akarenganyo ugukengerana bihava bikabyara ugukumirana nibyo nkwezi ya mabi yose ahava gakurikira muri inkuka y'imisa mu ngundire noge ku ijambo ry'Imana y'Ekrezi isanzwe ishikiriza bayo kuri uyu munsi kugira ngo tuhakuremwo ingaburo y'ukwemera kwacu kumbure mbere binadufashe kubandanya gutera iteka iragi Prezida Melchior Ndadaye nabo bari kumwe badusigaranye be rero no kumenya ko kuri iyi si twese turi bamagiriranire ko rero dusangiye gupfa no gukira tubyemera tutabyemera kuri iyi si twese turi bamagiriranire eregani navyo tubona no muri ibi byabaye nyene muri ribara ryaguye kuri Prezida Melchior Ndadaye no kubafasha batari bake biwe abantu nkeka bakeyi baritoye baza gukora ibara bakora ibidakogwa mu kwica umukuru w'igihugu yari yashimwe n'abanyagihugu inkurikizi murabona ntizabaye gusa kuri bo ngombure bamwe mbere nta n'inkurikizi bararonka ari iki gihugu cyose cyace kigwa mukaga byakozwe n'abantu bamwe gusa tumenye rero yuko ibyo dukora bigira ingaruka kuri twebwe bishobora kugira ingaruka kuri twebwe mugabo uko biri kose byama bigira ingaruka bigiriye ku bantu bose
Urubanza rujanye n'abagandaguye Prezida Melchior Ndadaye ngo abo mugambwe Sonya Frodebu yavamwo baguma basaba ko rurangira ukuri ko bakoze ubwo bwicanyi kukaja habona bivugwa na Laurence Ngendakumana umwe mu bagendanye na Prezida Melchior Ndadaye mu gihe hibuka inshuro ya 32 igandagurwa rya Prezida Melchior Ndadaye ashikiriza ko badashima ko urubanza ruriko ruragenda uyu munywanyi w'umugambwe Sonya Frodebu akavuga ko adashima uko byagenze mu kwibuka ya 32 Prezida Melchior Ndadaye agandaguwe ngo biboneka ko bari ko barashaka gufuta ihimbazwa y'uwo munsi tumukurikire
twebwe ntibidushimisha nyine ngo rubanza rwagiye rukurikirana ubwa mbere parke generale y'igihugu yagiye kuguhita ngo urupfu rwa Ndadaye ntiyanavuga umukuru w'igihugu Ndadaye Ndadaye afatwa nk'umuntu yoba yari umunyagihugu ariko aratembera mu ibarabara akagira accident agahoye ruca rucibwa uko nyene bace bacira urubanza abakaporali nka batanu abakaporali batanu mu gihugu kirimwo abasirikare bakuru bakuru kirimwo abajandarume bakuru bakuru amakambi boshobora gufata umukuru wigo bakamwica bakamufata nka saa 6 ijoro akazopfe cyo saa 4 atamuntu aramutabara byoshoboka ubu chef d'état major kirara w'igisirikara kiri ngaho chef d'état major kijandarume ari ngaho abasoda bakuru bakuru bari ngaho agapfa akagenda gucyo nyene abakabiri nabo bagize ngo bateye intambwe twebwe umugambwe waritwaye frodo yaritwaye umujyango wa president cyero ndade wa maraso waritwaye izo mazo kizo n'umutsinzi ziraci kandi uva twarabuze eh katwebwe mu mugambwe sa wanya frodo ndadaye n'ibyo ari umukuru w'igikomoka mu mugambwe sa wanya frodo yari n'umukuru mugambwe sa wanya frodo umujyango wa maraso wa president cyero ndadaye n'umugambwe aturukamwe ngo ni gute imanza washingije zahereye hehe umva rero twebwe turaca kuri iyo gandagurwa turacyafise ibyo tubaza gufata nk'uyu munsi tukahimbaza kubiri bamwe mu gitondo bari ku mugoroba abari mu nzego mu gitondo imigambwe n'abandi ku mugoroba kivyumvikana nta sigo bifise nk'imigambwe yategeza kujyamika iki kibazo ikakivugana na leta none bizobandanya ukundi bizobandanya nk'ubu urabona mu gitondo nabajije ijambo cyangwa ndagenda ryavuzwe n'ubu murabonye ntirivuzwe none umva tujanye iki arashaka ko bajanye mu babara bisa nibiriko birafata intumbero yo kuzozimanganya iyi minsi mikuru yo kwikukira iyi minsi mikuru yo gutsindira intwaro ya demokarasi mu Burundi ishingiye ku migambwe myinshi n'amatora byo rero bizimanganya nko kwikukira kuzimanganya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi n'amatora ikazimangana duca dusubira muri za ntwaro za kera z'igikenya na gahoto
isanganiro inami sumbi ngimba
amakuru twateguye abandanya banki nkuru y'igihugu iriko iregeranya uburyo baheraniye amashirahamwe amwamwe yo kuziganya no kugurana na kugira ngo ishobore gutangura gusubiza ayabonetse umuyobozi ajeje gisata cyo gucungera ingene amabanki nayo mashirahamwe akora avuga ko ariko ari gake abanywanyi basubizwa yose kubera bigoye kugarura yose simplicence abiyumva akavuga ko bahora bahendwa ko ayo mashirahamwe mwe yo kuziganya no kugurana na atanga ingwati ishobora kwishura abanywanyi mu gihe yahombye atari byo na gato na cyane cyane kuri ayo mashyirahamwe yo mu gice gira kane bita mu gifaransa groupement financier agahanura abantu ko aho hose bazobona bababwira ko babungukira inyungu runaka ku kwezi ku motahe babashizemwo boca bamera amagabo ngo kuko inyungu idwi n'amategeko ari bikindwi kwijana naho nyene mu kiringo mwaka wose tumukurikire
ingwane ziteye aba bariko baraza bakiyandikisha bavuga ngo bagiye guhanahana amahera baca batangiye kuvuga ngo wezana ndaguha 5 kwijana ku kwezi hariho nabageze ku 8 kwijana izo grupe maro zitanga 60 kwijana mwebwe mwiyumvira mubaza ko zose zyakura he niyo mpamvu tuvuga ko umuntu akora ivyo ni umuntu aba yaplanifika ikintu ahimiza abantu kuza birukanje kuba ngo amahera zo nk'amahera ace ayegeranya acanyika kandi ibyo tuko turabona uyu munsi isanganiro berbe ikoriki kugira microfinance ho kuri microfinance zihomba merci kuba wajije iki kibazo ngo hariho ngo ingwati batanga muri berbe mana yanje icyo kintu kiradugwaje rero kuko icyo ni ikinyoma cy'ubugesera kandi abantu effectivement abantu bagomba kwiba niko bari kwaravuga ngo wakogwa iki ngo amahera asubizwe aho ukadufatire kuri muri rusange n'ubigenda iyo microfinance ihombye tukabona ko ntagaruriro rihari hacaha kuri cyaba ibintu byitwa liquidation no kuvuga gusambura ibishobotse tukabisubiza abanyagihugu ibidashobotse navyo ntibabishobotse nyine murabyumva no kuvuga iyo tageze muri liquidation turaraba kuko akenshi dutahure ko kugira ngo bihombe nuko amahera baba batwaye abakoreshwa nabi be bikabona ko nta kindi gisigaye atari uko byugagwa kuko ntacyo baba bakora icitangura reka araba uduhera turi mu bantu baba twatanze mu madeni mu bantu ikabakurikira kugira bare ko bagarura boyagarura tushaka kugura konti ga muri bere byo shiramwe rihombye udufaranga twose turose dushya kuri iyo konti no kuvuga iyo tumaze kubona ko hariho amafaranga ashobora gufatika buke buke kuko nta na rimwe turagarura yose ribikunda turagira urutonde tugasubiza abantu bivanye nuko amategeko avuga
uyo muyobozi ajejwe igisata cyo gucengera ingene amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na amenyesha kandi ko hariko harashigwaho ikigega cyo gushumbusha abazoba barashize amafaranga mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na simplicence abiyumva akagabisha ariko ko icyo kigega kitaraba amashyirahamwe yo kuziganya ari ku rugero rwa kane ariyo bita groupement financier akabandanya ahamagarira abanyagihugu kudasubira guhendwa bazokungurwa ku kwezi kuko amategeko avuga inyungu itarenga indwi kwijana naho nyine mu kiringo cy'umwaka gusa ibikorwa byihutirwa no kwegeranya uburyo ni bimwe mu ngorane zahanze ishyirwa mu ngiro ry'imigambi y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byashikirijwe na Violette Kenya na muhuza bikogwa muri gishyira hamwe mu Burundi mu kiganiro n'amesha makuru kugijanye n'imbazwa y'imyaka 18 ishira mu muza makungu ONI rimaze rikora ku isi nkuko abivuga naho leta z'umwe za Amerika zahagaritse ifashanyo mu bisata bimwe bimwe ngo nico gihugu gitanga uburyo cyane muri gishyira hamwe yamenyesheje kandi ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire igihengeri kiboneka tumukurikire asibigwamo mu Kirundi na Stella Ndayishimiye
ikogwa byihutirwa kenshi biza ata buryo bwavyo bwategekanijwe kuko tuba dufite integuro y'ibikorwa bizokogwa hari ahata buryo bwavyo buba buraboneka bigaca bihungabanya integuro y'ibikorwa yari hasanzwe kuko dusanga dutegerezwa kubukemura naho bitaba biri mu integuro y'ibizokogwa umwaka twotanga karorero k'imyuzure yabaye mu mwaka uheze aho twasanze dutegerezwa guhindura integuro twari ku ico gihe kugira dutabara bariko baratwagwa twarahuye n'ibindi vyihutirwa bijanye n'impunzi zaje mu Burundi bivuye ku mutekano muke wari mu karere nivyo vyarahungabanije integuro y'ibikorwa yari isanzwe hari ariko twategerezwa gufasha izo mpunzi twongera tubandanya n'ivyo bikorwa ikibazo ca kabiri twagize ni kijanye no kwegeranya uburyo kuko iyo tugize amasezerano na leta y'u Burundi mu ntango y'igice nk'akarorero iki turimwo co kuva mu 2023 gushika mu 2027 turafise uko dutegekanya ahazova uburyo ubwo buryo buba bukomeye cyane mu ishigwa mu ngiro giro ry'imigambi kugira dushike ku ihangiro ryayo birashika hakaba impinduka mu ntunganyo z'amareta asanzwe duha uburyo iyo bishitse nitwegeranya uburyo bukwiye biragira ingaruka mbi ku ishigwa mu ngiro ry'imigambi dusanzwe dukorana na leta no gushika ku ihangiro ryayo no vuga kandi no kungingo zafashwe n'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika sico conye ni cahagaritse imfashanyo nabatanga ifashanyo benshi bagabanije gose ifashanyo basanzwe batanga byaragize ingaruka mbi ku bikorwa vyacu ariko hamwe na leta turiko turagerageza kubitumbereza kugira ngo nihabe igihengeri kinini bagomba kubabwira kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika naho zahagaritse uburyo zatanga ivyo turiko turakora ivyo tukiriko turakora gushika ubu ni leta zunze ubumwe zitanga ifashanyo sigura ko zitahagaritse hose
100% il reste un des bailleurs les plus importants kabino ngaha cyose mwese mwari ko murakurikira mugira ibihe byiza